Icyo cyegeranyo cyakozwe ukiringo kiri hagati y'itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu mu 2021 n'iya 31 kwa munani uyu mwaka ni kiringo giburirana n'imyaka 2 n'ukwezi kumwe guheze umukuru w'igihugu wa Jean Ndayishimiye ari ku butegetsi. Ishyamba rigiteka ryemanga ko nta kintu na kimwe cyahindutse mu bijyanye n'agateka kazi na muntu muri imyaka 2 iheze ugereranije n'imyaka 5 ya nyuma y'ikiringo cya nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza cyavuzwemo cyane ho nyango wa gateka ka kiremwa muntu. Ijwi rya Amerika rimaze kubona icyo cyegeranyo ryakuye Jean Nico yagize mukuru wa ligiteka maze zondagurira uko ibitigiri byabishyirahamwe ryiwe rivuga ko bagandaguwe biri mu mice itandukanye.
Ishyamba ry'iteka ryashoboye gutoza ku bantu 4,470 bishwe, muri abo 619 bagiye batunga ibiziga hirya no hino, hakaba na 24 rero bishwe muri bimwe twita ubwicanyi ndengerabutungane, n'abandi 118 banyurujwe amazima yongo, abashika 146 bishwe n'abakorera leta, n'abandi 956 bishwe n'abantu batashoboye kumenyekana. Abafasoni nabo nyine ntibasigaye inyuma be n'abigeme, kuko 255 barafashwe ku ngufu bimwe twita ivyafuramvya.
Ariko umukuru w'ishyirahamwe Polycon F rimwe mu yakorera mu ntara zose z'Uburundi 18 kandi riri mu gisata co guhanira hagati y'akazi na muntu avuga ko ivyo bitigira atari vyo. Jean Kizimana kuri ka vyusiguriye
ni cegeranyo gihengamye, ni cegeranyo bishoboka ko bitiranije ivyo bihonyaga hagati y'akazi na muntu n'ibindi vyaha canke n'izindi mpanuka. Aha turavuga itigiri berekana vy'abapfuye, aho avuga 1,470 kuvuga ko abantu bose bishwe na leta canke n'inzego za leta. Ibyo ntabari ku rubuga nk'akanyabazo by'agatakazi na muntu, ibyo biharuro sibyo.
Niko yagize arongoye ligiteka we arafise n'ibindi bimenyetso kubwiwe bitabesha kubona ibiziga bitorwa muri rusange bica bivuga ubwo nyene yatamatohoza abanje gukorwa. Umukuru wa Polycon F yibaza ko abahamakuru ligiteka bashobora kuba bayibesha bitewe n'impamvu nyinshi zirimo kubikora nkana.
Ikindi kigaragara ni uko abashobora kuba abahamakuru ligiteka bashobora kuba bayihenda bakiha amakuru atari yo nyamba batabikora nkana, kuko turavye bitari bike byakozwe bwa gatakazi na muntu gatsimbatazwe. Ntawe uvuga ko by'ukuri agatakazi na muntu katako karatsimbatazwa, ntawe uvuga ko ibihugu byose byohereza agatakazi na muntu ijana ku ijana. Nicyo gituma amashyamwe ahandi agatakazi na muntu natwe turimo tubandaya tugaharanira ka tubandaya dusaba agatakazi na muntu kusimbatazwa. Mugabo amatohoza ajye n'ibazo by'agatakazi na muntu arafise imina kogwa, hariho gushika habera icaha caho wumvise amakuru wewe nyine ukahishikira ukaba wakoreye ibyo bintu. Twitegeje icegeranyo, ni icegeranyo kibabaje cyane, kibabaje ibitivuga nk'abahinga mu by'agatakazi agatakazi na muntu, kuko dusanzwe turi abahinga muri icyo gisata cy'agatakazi na muntu. Biboneka ko iki cegeranyo by'ukuri ari icegeranyo gihenganye.
Anshani ko yagize wari igiteka bavuga ahubwo ko ibitigiri bishobora kuba ari bike kubera atamwidegenzo bafite mu gihugu.
Aha iteka iremeza yuko ibiharuro itanga ari bike kubiba mu gihugu, kuko ifatira ku buryo rikoresha n'uko ubu abantu bayikorera bakora binyegeje.
Twabajije niko yagize niba ahora yereka leta ivyegeranya sohora, yatwishuye kuri mu bambere babihabwa ariko bataka jambo yumva ko
abambere babironka nabo muri leta turayiba kugira ngo bahindure ingendo. Mugabo kibonekeza n'uko nta bikorwa bikurikira ivyegeranyo ntibabikorera ko kugira ngo barabe ko bohindura.
Mu kwezi kwa gatandatu ubumwe bwa Buraya bwavuze ko hataragera ko bw'imfashanyo leta ya Burundi naho bwayikuye ko ibihano kubera hakiri ibwirizwa gukora birimwo inagurwa ry'igisata cy'agateka kazi na muntu. Claude Bocu aterukira uwo muryango mu Burundi yabivuze ari kumwe n'umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Albert Shingiro yemeje ko Burundi naho bwateye intambwe hakiri ugendo runini rwo gukora mu bijanye no kubahiriza agateka ka kiremwa muntu kubera kikiri igihugu gito cyane mu vya demokarasi.
Mu bijanye n'agateka kazi na muntu murazi yuko Burundi turacari cyo no kwita muri demokarasi in demokarasi jeune, ntitwovuga yuko tubwirizwa gushika aho ibihugu bigeze mu bijanye n'agateka kazi na muntu. Mugabo nkuko mubizi ubutiko turagerageza dukora kugira ngo bijanye no n'agateka kazi na muntu bitere imbere. Mugabo nkuko mubizi nicyo no kwita mu gifaransa ni processus, biza buke nabo bamaze imyaka 200 babikorera ko natwe tuzotinda tubishikira.
Kuva haba injyane zaturutse ukindi kiringo canya kugendera Perezida Pierre Nkurunziza mu 2015 amaradi atari make agaturirwa amesha makuru n'abahamya gato y'akazi na muntu bo mu mashirahamwe amwamwe bagahunga igihugu. Ivyegeranyo bisohorwa mu gisata cy'agati y'akazi na muntu mu Burundi ntibiburizwa ko n'amashirahamwe yakorera mu buhungiro n'ayasigaye mu gihugu. abo ba mbere bagiriza ba kabiri gukorera mu kwaha k'ubutegetsi no kutigenga mu gihe abo ba kabiri nabo bavuga ko ba mbere abikoresho by'abanzi b'igihugu kandi baragushinga no kurenza urugero mu byo bashikiriza kugira bikunde bagume baronse ifashanyo erojo urika neza juri ya Amerika.